Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikaze nshuti bakunzi mwahisemo kuyumviriza hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Icyo twosaba badukurira mu ntwaro nuko bakurikirana bagapima bakaraba iyo ngwara bakaraba n'imiti yovura iyo ngwara canke n'ukuntu bokingira izi ntungwa ziwacu kugira ntizize uhave zifatwa n'izo ngwara.
Uyu ni umwe mu banyagihugu borozi bo muri komune Bukinanyana turi mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi asaba ko ikibazo c'indwara itaramenyekana yafashe ibitungwa bitari bike mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi gihagurukirwa. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye utwana tutarakwiza imyaka 18 mu ntara ya Rumonge turacari mu Burundi dukoreshwa mu bikorwa bibarengeye. Turazigaruka ko handi hato muraguma hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire yuko kugeza n'ubu ibikorwa vya leta aha muri Amerika bigihagaze kiretse bisata nkora mutima bimwe bimwe nk'ibijanye n'umutekano w'igihugu n'ibindi vyemerewe kubandanya. Abakenguza amateka ntibarumvikana kuvyo badahuriza ko kugira ngo leta yongere gutora amafaranga izokoresha vyitezwe ko igihe c'isaha zitandatu ku masaha yaha Washington DC no kuvuga nka saa moya amasaha yo mu Burundi no mu Rwanda ari abakenguza amateka bashobora gutora kugira ngo bongere bugurure ibikorwa bitandukanye vya leta. Leta rero ishobora kuba irahabwa amafaranga yo gukora mu ndwi zitatu kugira ngo bandanye guca ijya nino kuvyo batumvikanye ko iyo nkuru turaza kubandanya tuyikurikirana uko ibintu biza biratera imbere. Muraza kuvyumva mu makuru yacu n'ibiganiro byacu bitandukanye. Abantu bashika batanu barapfuye abandi barenga 33 barakomerekera mu myiyerekano yatunganijwe n'abatavuga rumwe na leta muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri no wa mungu ishamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko igipolisi cakoresheje ivyuka bikoroza amosozi hamwe n'amasasu mu gushwiragiza abantu baharurwa mu bihumbi amajana bari muri iyo myiyerekano yatunganijwe mu gihugu cose. Ekleziya Katolika hamwe n'abaharanira gateka kazi na muntu bari bahamagaje imyiyerekano yo mu mahoro ku murwa mukuru Kinshasa, Goma, Lubumbashi no mu bindi bisagara bikomakomeye muri Kongo. Iyo myiyerekano yahindutsemo ubwicanyi mu gihe igipolisi cace gikoresha ingufu mu gushwiragiza abari bayirimwe. Umuvugizi wa ONU muri Kongo Florence Marshall avuga ko igipolisi cahagaritse abantu 69 mu gihugu cose abandi batanu bapfiriye Kinshasa. ONU irabemeza ariko ntibaramenyekana ko mu bapfuye hoba harimwo abapolisi canke ari abariko barakora imyiyerekano bisanzwe. Abasirikare ba leta Afghanistan kuri no wa mungu barabohoje hoteli mpuzamakungu ku murwa mukuru Kabul yari yafashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Igitero catumye hasiga ubuzima abantu 14 b'abanyamahanga. Ico gitero catanguye ku munsi wa gatandatu ku murwa mukuru wa Afghanistan. Umenyesha makuru muri Afghanistan yashitse yahabereye ico gitero mu bambere yatangaje ko yabonye ibiziga bitari bike muri iyo hoteli. Television Tolo News yo muri ico gihugu nayo yemeza ko abantu bashika kuri 43 fuye. Ikompanyi y'indege Kama yo muri Afghanistan ku ruhande rwayo ivuga ko 10 mu bakozi bayo bapfiriye muri ico gitero harimo abadereva 5. Abanyavenezuela 2 hamwe n'abanya Ukraine 6 nabo nyene baharugwa mu bapfitanywe n'ico gitero. Iyo mirwano yamaze amasaha 18 yasizemwe ubuzima abarwanyi 6 bivugwa ko boba bariturikije ko ibisasu canke boba barashwe n'abasirikare ba leta. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi bacu mutwumva muri ku gataka ku Rwanda ikaze kuri mwese. Mutwumvira kuri FM 104.3 ahandi mushobora kumva iganiro vyacu muca ku rubuga rwa internet ariyo @ radio yacu vewa@com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongiri ndabahikazi haborozi bibitunga muri komune Bukina Nyanari mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi basaba bashimitse kwegerezwa abaganga bibitungwa ugushikira abo baganga bibasaba urugendo rw'amasaha abiri naho nyene bagashobora kutabaronka ni mu gihe rero havugwa indwara itaramenyekana ikomeye yafashe bitungwa biguriyemo impene mu ntara zitandukanye abavuganye n'umenyesha makuru wacu Diane Ndonsa yabasanze mu isoko ry'Bukina Nyana bamubwiye ko bizobagora mu gihe ivyo bitungwa vyofatwa niyo ndwara ata muganga begereye reka abanze atwumvishe aho mu isoko ingene vyari vyifashe
Ani ku isoko y'indora imwe mu masoko y'ibitungwa yo mu gihugu iri muri komine Bukina Nyana y'intara ya Cibitoke iyi ntara isanzwe hano rubibe n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Indongozi zo muri zone ndora zivuga ko ibyo bituma ibitungwa byo kuri ino soko birangurwa ahanini n'abadandaza bava muri ibyo bihugu aborozi b'ibitungwa bo muri no komine ya Bukina Nyana bavuga ko urudandazwa rwabyo ngo bateje imbere ariko bagahura n'inzitizi zo kubura abaganga hagufi yabo bitwararika amagara y'ibitungwa
mwatuguriza abantu bavura impene ku buryo bwa kijembere bunyarutse dufise abantu bazivura bari hafi banyerusa bica bifasha zikaronka mitende n'ingoga
muhamagara umuntu azivura
muhamagara umuveterineri mwa yatabonetse hafi naye ntungura ashobora gusinzikara
bigenda gute
sinzi bakwiye kumukerwa bari kumudushikiriza yamari hafi
ubu ngiye ntabutire kugeza
urabaza ariko ushobora kumurandira ntumutore mu mwanya
aha kandi ababorozi bitungwa bavuga ko bishobora kugwara no gupfa bigapfa nibamenye icavyishe ivyo biruko mugiye muri kino gihe intara zimwe zimwe zivugwamo ikiza cingwara yateye impene hamwe n'intama
gusa mu tronde limiti tuze turazivuze jemaze gupfisha intoko zitanu none mugabo
kuva rya
aheze nk'amezi abiri hari nko mu kwicenda ifa twicugumira hamwe kandi kandi tanyagiwe
hari ico bibaza ko zabifana ni kiza kivugwa mu ntara zimwe zimwe
ico no uvuga cy'isano bitungwa vyama biguma bigwara mugabo bigakenerwa kuvugwa mugabo cyiza cyiriho gifashiza ngo arazaruguru gishobora gutandukira n'izintara bo dufasha bakatwondera imiti yo gukingira ibyo bitungwa
abajejwe ubuvuzi bw'ibitungwa muri komine Bukina Nyana bavuga ko icyo gikorwa bakirangura ari abantu babiri gusa komine Bukina Nyana nayo ikaba igizwe n'imitumba igera kuri 30 abajejwe intwaro bavuga ko ari nayo izo bwa mbere mu makomine afise imitumba myinshi mu ntara yose akaba ari nayo mvo yo kudashikira umuganga w'ibitungwa kuborozi umuganga w'ibitungwa muri no komine Manirakiza Bonifasi asaba ubushikiranganje bwo burimye n'ubworozi ari nabwo akukira kubarosa uburyo bwo kuyunguruza kugira bame batabaye amagara y'ibitungwa ibintu bitarayangara
Bisanzwe uburyo kuyunguruza naho buhari ntabwo bunameze neza ama moto baduhaye uyu mwanya hagwa kola twari twipakiza cyo dusaba nuko ushanganje ubudutwara ngo dufasha bukaturonsa cyane cyane uburyo bwo kuyunguruza bunyaruka hakiri kare kandi bukadufasha no kuduha cyo dukoresha mu bwo byo kwiyunguruza nkigerekeye igitoro n'ibindi
nayo kubijanye n'ikiza cingwara kimaze iminsi cibonekeza mu ntara zimwe zimwe urongoye zone ndora Manirakiza Pascaline asaba bamukurira mu ntwaro gushira uburyo mu bijanye n'ipimwa ry'ibitungwa aho kitaribonekeza
ico twosaba badukurira mu ntwaro nuko bakurikirana bagapima neza nk'abaveterineri bajejwe ivyo ubworozi bagapima bakaraba iyo ngwara bakaraba n'imiti yovura iyo ngwara canke n'ukuntu bokingira izi ntungwa ziwacu kugira ntizizohave zifatwa n'izo ngwara
twibutse ko ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwatangaje muri uku kwezi ku imene zigera ku 344 arizo zamenyekanye ko zapfuye zitanywe n'ingwara y'ikiza mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze mu ntara ya Gitega Kirundo hamwe na Mwaro mu ntumbero yo gukingira ibindi bitungwa byo mu zindi ntara hamwe n'amagara y'abantu ubushikiranganje bwarashinze ingingo yo guhagarika urudandazwa rw'izo ntungwa muri izo ntara hamwe n'ubw'inyama zazo mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse yarakenuye cyane mu ntara ya Rumonge naho havugwa ikibazo cy'abana batarakwiza imyaka 18 baheba amashuri bagajanwa mu bikorwa byo kuroba kubera ubukene buvugwa mu miryango yabo. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rumonge Alain Yvirankunda yagize amahigwe yemera ko abo bana n'abarobyi bose abaherekeza aho bari mu bwato gukora ivyo bikorwa, aratubwira uko yabisanze.
Ndi muri bumwe mu mato ariko arazunguruka mu mazi y'ikiyaga Tanganyika ku ruhande rw'ikivuko cha komine Rumonge. Hejuru y'ayo mato hari abana bafise imyaka iri hagati ya 10 na 16. Bamwe bariko baterura insenga, abandi baziterera mu mazi mu kiyaga. Abenshi muri abo bana bambaye utubutura twonyene, biboneka ko bariko barajugumira kubw'imbeho ibacako. Uyu mwana aratwiganira imvo zituma aza muri ivyo bikogwa.
Warahagaritse ishure? Ko iki waje ngahabwa?
Agiye gusa kurondera amahera ku ishure. Nzamukunziye narondera amahera nk'uko ndoze imboga. Adandaza.
Ko uraruha?
Ndakwiye gikamba nkabutuza. Nchamvayo nacha sengula nchanova ni mboka zibaza kurosh mukundu unamye mporandua kensi maalina mbaba
uramba kutu mugongo
nani
dagola kwee mukundu unamye mbaba la chana
Baba vzeyi na maira wafise kukuriri shure
ya na maira wafise kukona anaka zibakura.
Ico kibazo catanguye kwibonekeza mu ici cy'umwaka uheze nkuko twabitohoje, usanga abavyeyi bagifitsemo uruhara kuko ari nabo barungika abo bana. Ico bikoze bamwe muri abo bavyeyi bisigura ko babitegwa ari ubukere bubahanze mu kurungika abana babo muri ivyo bikogwa.
Nkaje ntaka zifise ubuzi bwo gukora akazi kugira ngo umwana aronke ntabwo kugira ngo nkere uronkere kifasha umwana kugira ngo aze ku ishuri bikakugora. Nkuko ubukene bwo mu kugira ata gutufise ko kumusha mu ishuri nise tondi tsabikwana akaza nawe bikomeye. Hari umwana aronka amahera kwiyambika, ari umwana aronka mihuje kwiyambika, ari umwana aronka
abana babikoramwo bahembwa hanini ifungurwa hamwe n'imboga baheza bagatahana mu mihana iwabo. Ariko rimwe na rimwe abarovyi nk'uko bavyemeza baracishamwo bakabaha uburyo bw'amafaranga. Atanazi vyizigiro
nk'imboga tuvuge twe tukava kuri amana yanyu aba bana bato batabaho sukuvuga bose ngo bagenda mu mazi kuroba oya.
Hara n'abandi batubwiye yuko mubahereza amahera ari hagati amahera 2000 canke 2500 ku munsi.
Yego uwo mwana abagunagufasha niyo ndo bakabifara kayibana nga mu bwato kacha hajya ukavuga tembwa ecu akaboga genda nawe ukagurishye urumpe n'igitumbura asha ugenda akaroba kuberega musanze naba baroba aso batangurira hanyene bahera ha ku musoza ye nshiruwe ndo ngaha ku musoza n'atwe twavuye hanyene.
Iki kibazo cy'abana birigwa muri ivyo bikorwa byo mu kiyaga Tanganyika amwe mu mashira hamwe aharanira agateka k'ibibondo yemanga ko akizi kandi bagerageza guterera. Aha mbere akaba afise umugambi wo gukorana by'umwihariko n'intwaro kugira ngo umuti wacu uboneke. Yamuremye Marie Claire arongoye OIDB biharanira agateka k'ibibondo mu ntara ya Rumonge.
Abo bana bariho ntawo bideha ni ikibazo gikomeye cyane kuko ikibanza cy'umwana cyari mu muryango, ikibanza cy'umwana ni mu ishuri. Aha mu ishuri mu OIDB hariho na bamwe batari bake tumaze kujana kwa muganga kubera izo ngorane z'uburemegwe bakaremerwa bakikorera ibibaremera bagaheza bakaca bagwara tugaheza tukabafasha tukabajana no kwa muganga. Ndatekamo ababijejwe bose kuva hasi kuva ku rwego rwo hasi gushika ku rwego rwo hejuru bose baje hamwe bashira ingufu hamwe kugira ngo turwanire by'ukuri koko ako gateka k'ivyo bibondira ngo bave kuri iyo nkengera y'ikiyaga Tanganyika hama baheze baje mu ishuri mu buryo buke abo bana bagashobora gusubira mu ishuri.
Uko amashira hamwe aharanira agateka k'ibibondo abibona nuko muri iyo ntara hoba amatohoza y'abana bahebye amashure bitewe n'ubukene. Ivyo rero vyofasha kugira ngo hategekanywe ubundi buryo bwo kubafasha batarinze kwiroha mu bikorwa bisaba inguvu z'umurengera. Mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Muri isanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
No musi saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije araza kugaruka ku ntererano isabwa abarundi zokoreshwa mu gutunganya amatora. Murabahagufi rero y'amaradio yanyu kugira ngo mushobore gukurikirana ico kiganiro. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twandanirize mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi niyo tukiri kuva tugitangura muvise ko ariyo makuru turiko turababwira. Amakenga n'ubwoba ni byose manyagihugu bo mu ntara ya Kirundo mu Burundi ko umwanya n'umwanya bashobora komogwa n'inzara. Umenyesha makuru ijo rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze aratubwira igituma.
Ahenshi mu ntara ya Kirundo abanyagihugu bari mu bikorwa byo kwegeranya imyimbu y'igice cya mbere cy'umwaka w'uburimi. Mu mitumba imwe iherereye mu ntara kama ya Bugesera isa n'itarabwa n'ivyo bikorwa. Ku mitumba ya Gwibikara, Gasenyi, Muhuzu na Gatete bafise icizere gike cyo kubandanya babaho. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri iyo mitumba iri muri komine Busoni hafi canke ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda.
Uyu mwaka uruziba rwaratse ibigori biruma ngivyo bipfiriye kugahinga nta kintu dutoye. Nta kurima ibijumbu, nta kurima kumbati, nta dukura imbuto. Twabuduharage, twabudusaka, nta kintu namba. Nta namba mwaka karere dufise inzara ni yose kabisa. Niho twabibonye. Iyi suka rero ikurikiye ko irarumbye yose nta kintu dutoraguye.
Twarashonje, twabishwe n'izuba, turabura uko tugira. Itongo ryanjye bararima bikuma, basubira bikuma, nkabura uko ngira ndakushumbika ngaha.
Ku yindi mitumba itari mike biteze umwimbu w'ibigori gusa.
Aha mu Busoni ukuntu umwimbu waho umeze, umwimbu ku bigori mu bw'ibiharage byarumye biragenda byose. Ugace ko ngaha mu kibonde magana gutya zuba rwaratse, murambi naho diraka mugo ibigori birahari bihaje byararundi
biharaje twarabibuze mugo ibigori biriho twarabirose ibigori nyene turacumba kagari tukajya cyangwa tugakobora cyangwa tugateka uduhungure tugasoromena mutuboga tukajya.
Abatagize icyo bimbura basaba abategetsi gutegera no gufata mu minwe ikibazo cyabo.
Nuko bibashikiriza nyene bakadufasha bo turonsa nk'imbuto imyaho n'udete twimyumba titetronze tukongera tukororoda tukabona yuko twojya natwe. Aba benshi baheze Tanzania, abenshi baheze Uganda kubera iyo nzara.
None mwo tugirira ikigongwe mukadutabariza kubadutegeka bakaduronsa mutudufasha natwe. Nkabona uko tumwe mbere genda cumbika inzu ya nanagiriye. Mwa mwaka nyene iyo nzara yatujokonyoro.
Abajeje intwaro mu ntara ya Kirundo baremeza ibivugwa nabo banyagihugu. Remi Bigira Umusase ni umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'imibano.
Kuri iki gice cya mbere cy'irima twavuga yuko umwimbu wagenze neza na cyane cyane umwimbu w'ibiharage kuko mu makomine yose imvura yaraguye naho ariho ibice bikeya gusa imvura itashoboye kuboneka neza. Ariko muri rusange twavuga yuko umwimbu wabonetse naho ku mbore haciyemo imvura nyinshi yaguye na cyane cyane ibiharage biriko birera bituma ibiharage byinshi bibora. Ariko tugerageje kuraba uyu mwaka by'ukuri mu ntara yacu ya Kirundo umwimbu wifashe neza.
Abajeje intwaro baramaze kwiyumvira kazoza kabo bahuye n'ibibazo byihindagurika gibi nubu Remi bigera umusasa
twaragize inama mu biro kwabura matari ntara ya Kirundo turi kumwe n'abastanteri bose turi hihangiro yuko tugiye kuraba dushireho ikigega cintega bizoza ico kigega kikazofasha cyane cyane kugarukira kuri aho bene wacu batashoboye kuronka umwimbo ukwiye canke kuri abantu nikora mu makomine atandukanye no guhamagara abanyagihugu gufashanya na cyane cyane ko ntara ya Kirundo twagiye tugarukirwa ko n'izindi ntara zabazimbuye kandi kumbure batatorushije n'umwimbo ko intara yacu nkuko musanga umubizi kufakira yamere kigega cy'igihugu n'ubu rero nibyo turi ko turategekanya kugira ngo intara yacu igume irangwa n'urukundo n'umwumvikano mu guhanahana umwe wese icatashoboye kuronka
tubibutse ko intara ya Kirundo yahanganye cyane n'ikibazo cy'inzara mu mwaka uheze ico kibazo cyari cyatanguye kuvugwa cyane mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kikaba cyarahagurukije inzego za leta nyinshi intumbero yari yo kugitorera umuti urama sabategetsi gusa bemeza ko hari akarusho muri kino gice cya mbere cy'umwaka w'uburimyi n'abarimyi ubwabo baremeza ko imvura itanga agahengwe yabonetse mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze ivyinzara duce tuyifatira mu gisata c'abahungutse aho abana bahungutse bava makambi yatandukanye bagataha iwabo mu ntara ya Makamba mu gihugu c'u Burundi bugarijwe n'inzara usivye inzara hari n'ubukene bw'ibikoresho bafise kuko ataburyo bafise bwo kwiyungunganya umenyesha makuru wacu i Makamba Krisi Munezero yibanze ku buzima bw'umwana yitwa Sandrine aho yamusanze ku ishuri yigako reka twumve inkuru yaduteguriye
Sandrine ni umwana w'imyaka 13 yiga mu mwaka wa gatanu ku ishuri rya Kayoguru ya gatatu. We n'umuvyeyi bashike mu bukene budasanzwe kuko ni imfashanyo ishirahamwe gita y'impunzi HCR risanzwe riha abahungutse bo batayironse kubera bizanye. Igihe twaganira Sandrine ntiyarakeye mu maso nyina yarahejeje kumugabisha ku imfungurwa zo mu ijoro zitaza kuboneka.
Mba namerewe neza Ndumbashonje cyane.
Urafungura?
Aya.
Kubera
nibatetse. Batwengwa n'umutse n'udufungura kubera atavyo barose bateka. Ifungura rimwe.
Sandrine ni umunyabaga nk'abandi ariko ntabakerebutse ngo akine nk'abandi bana. Namubajije igituma adakunda kwegera abandi bana yanyishuye afise amosozi mu maso.
Bakamwanga tubwira ngo tugwe turakenye ngo nta bintu dufise byo kurya. Nje nkaca mbabara. Ugasinyina neza kubera mbashonje badahije gufungura bakaduha n'amakaye
komine Kayogoro niyo ya mbere yakiriye impunzi nyinshi mu ntara ya Makamba hejuru y'abizana bitoreshe gutora vuba igitigiri cabo hari abana 150 bageze kwiga batahukanywe n'ishyirahamwe HCR mu mwaka urangiye muri bo ibice 51% batashe muri komine Kayogoro mu gihe komine Nyanzalac yakiriye ababa ibice 40%. Ku ruhande rw'abajejwe inyigisho ingurane abo bana bahungutse bafise ntibaziyobewe nk'uko bivugwa na Ernest Chiza umuyobozi w'inyigisho muri komine Nyanzalac.
Mwaramaze imyaka 3 harimo abari bamaze imyaka 2 rero umwana yaje asigaye abavyeyi nahashikira mu rugo iwabo usanga atamirimo ari bafise ubwa mbere nk'abo barafise ingorane z'inzara hama ubugira kabiri naho baragira ingorane z'ibikoresho kuko usanga atamafaranga bafise nta buryo turaborohereza mu kubasubiza mu ishuri kuko hariyo n'itegeko ry'umushikiranganje rivuga yuko umwana wese ahungutse tutegeza kumuronderera kibanza bapfa kudushikira cyangwa bashikira umuyobozi kanaka tatumubwira uburyo abikora kugira ngo umwana asubire mu ishuri asubire yiyumve kandi
Frederic Ndayikunda umuyobozi w'ishuri rya Kayoguru ya gatatu arasaba abagira neza gufasha nk'uko bigeze kubikora mu gutanga ifungurwa ku mashuri
kenshi usanga hageze masaha ya nyuma arangiza umunsi ibyigwa bya nyuma usanga abana bafise inzara basonza cyane hanyuma rero mu minsi yose hari ibintu byahari bisa cantine scolaire barashaka gufungurira abanyeshuri rero kuri ibyo rero abagerageza babonetse bashobora kugarukana bwa buryo bwa cantine scolaire ugasanga abana bashobora gufungura neza ibintu by'inzara bigahera ama kini twovuga nuko aba bana kenshi usanga batambaye impuzu zimeze neza hari igihe baba bakanye bakeneye abagerageza babafasha kwaha ibyo bambara byose byofasha mu buzima bwa buri munsi misi yose.
Hamhanda y'ubukene bw'imfungurwa n'ivyambagwa abana bahungutse babihebuye kandi ntiboroherwa kwisanzura mu bandi. Kizera Ernest avuga ko abigisha bakuru ko bashoboye kugira ngo bafashe mwe nabo bana.
Biri mu misi ya mbere urabona ko arabantu menga bari kumiye mengo barihebuye twarateguye mbere kugira ngo turabe yuko bavamo tugategura inkino abana bakajya kubibuga bagakina komisa rero bamaze kubona ko nabonye havyo bashoboye biracyura urukundo mu bana nabonye rero bagatangura kwiyumva
mwishira hamwe Hope 87 ikorera mu gisata c'indero mu bihe bidasanzwe bamenyesha ko batanguye gufasha bigisha mu ntara ya Makamba ibyo bikaba bivugwa na Benoît Muhimpunzi arongoye iryo shira hamwe
no kuvugana ubumenyi bujanye n'ibihe bya none bijanye n'ingene boronsa abigisha ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo bari imbere y'umwana atamerewe neza abashobore kumwakira abashobore kumuhuza n'abandi bashobore no kumenya ingorane afise
izo ngorane ziboneka mu bana bahungutse bari ku ishure zikwiye umugambi ukomeye aho ni mu gihe mu masezerano ya leta y'u Burundi leta ya Tanzania nishira mu HCR bitikanijwe ko mu mezi ya mbere y'uyu mwaka w'2018 hatahukanwa uyundi mugwi impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania. Imakamba, Krisi Munezero, ijwi rya Amerika.
Krisi tukivuga iby'impunzi ariko ubu muri Tanzania kuva mu ntango z'uno mwaka w'2018 leta ya Tanzania iri mu gikorwa cyo guha ubwenegihugu abarundi bahahungiye mu 1972 no guhimiriza abashaka gutaha ngo batahuke. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin adufite ibindi kuri ino nkuru.
Bwana Tony Raiza, numukozi wa leta ya Tanzania kurikirana ibijyanye n'impunzi mu ntara ya Kigoma mu ntango z'inondwi aho bakora iyo nama n'abamenyesha makuru hamwe n'ababijejwe bavuze yuko icyo gikorwa cyo kwandika impunzi zinjiye muri Tanzania muri 72 kijyanye no gutanga ubwenegihugu ariko bizovana n'inama izokorwa hagati ya leta ya Tanzania n'u Burundi igihe bazomara gusobanura abarundi binjiye muri 72.
Tunaendelea na zoezi la uandikishaji wakimbizi walioingia.
Turacyakomeza kuandikisha impunzi zinjiye mu mwaka 2022 kandi mameze mvuga yuko aka kazi katabareba impunzi z'abakongomani cyangwa impunzi zinjiye muri iki gihe mu ikambi za Mutenderi, Nyarugusu na Nduta kandi aka kazi gakoreka mu ntara ya Kigoma gusa nta handi
za Mutenderi, Nyarugusu na Nduta.
Bwana Tony Raiza yabandanije avuga yuko Perezida wa Republika ya Tanzania igihura na mugenzi wa Burundi Pierre Nkurunziza muri komine Ngara mu kwezi kw'indwi umwaka uheze yahagarikiye ibikorwa byo gutanga karangamuntu ku Barundi binjiye muri Tanzania kuva kera kubera abandi Barundi baca baguma bava mu gihugu cyabo kujya guhiga ubwo igihugu muri Tanzania bakoresheje ububeshi ngo mu gihugu cyabo nta mahoro ahari ariko abo barundi binjiye muri 72 bazahabwa ubwene gihugu cibure basubire mu gihugu cy'amavuko bivanye n'inama izokorwa hagati ya leta y'u Burundi na Tanzania. Yavuze yuko gushika muri iyi minsi bamaze kwandikisha abarundi barenga 2023 basanzwe mu ntara ya Kigoma amajana 242 bavuye mu ntara ya Dar es Salaam 19337 batuye mu makambi y'impunzi atagikora n'abandi 378 batuye Manyovu na Rumasi. Aliko igikorwa bariko mu iki gihe no gusobanura barundi baje 72 kubera abo bandi batuye mu makambi ya Nduta, Nyarugusu, Mtenderi, abakongomani na batuye mu nkambi za kera za Uriankuru, Katumba na Mshamo bitabaraba na Gatoyi.
Zoezi hili la uandikishwaji
kuvana n'ivyo rero umuntu wese amenya yuko ari impunzi yinjiye mu mwaka wa 72 hohose hajya hari muri Tanzania ashakirwa kuza kuyandikisha aha mu ntara ya Kigoma kubera atahandi tuzokora aka kazi
Goma na sivingenevyo.
Radio yacu ijije Amerika ya Musanze ariko ariyandikisha muri Irangara hano bandikisha abarundi ba 72 asaba yuko abarundi bagifite imbaraga basubira mu gihugu cyabo kujya gukora amajyambere bakareka guteza imbere igihugu kitari cyabo abatakibasha nabo bagahabwa ubwene gihugu muri Tanzania kubera batakimenya iyo bavuye n'imiryango yabo.
Twahunze 72 dusaba yuko leta ya Tanzania yo duhubwene gihugu ikaturonsa ikadi ya Tanzania kugira ngo natwe tubandanye ibikogwa atawutuvuga ngo nujya no murundi awuniki natwe twicare dutekane tube bamwe twese abazoshaka gutaha bazotahe nabo baje gukora ibikogwa mu gihugu cyabo. Nibaza ko uwo buga gutaha ko batomwankira guko atahogomba kuja iwe ngo bamubuze hamwe n'uwo babyipfugije bo murekura agataha. Icyamujije gutaha ni kuvuga ko jewe navuyeyo kera ubu nta bantu bahari yankimenya kandi nta na bene wacu naba nciyibuka iyo bageze, nicyo gituma ngomba kwicara ino muri Tanzania.
Mu ntara ya Katavi na uriya mkuru mu ntara ya Tabora binje muri Tanzania 72 basavye ubwene gihugu cha Tanzania kubera bari bahabaye imyaka myinshi cyane ariko baronsakaranga muntu ku mwaka wa 2015 bagahawe na Perezida Jakaya Mrisho Kikwete yamaze umwanya wiwe ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Ariko abarundi ba 72 bariko bariyandikisha ku y'imisi ni bamwe basigaye mu ico gihe kandi bazoba abanyuma, nta kindi gikorwa kizosubira gukorwa cyo kwandika abarundi. James Jovini, ijiji Amerika, Kigoma, muri Tanzania.
Hakananga duce dusozerera Diane Nahazo hamwe na Innocent Kimenyi mari kumwe mu biganiro by'uno mwanya. Tuyifurize kuranirwa mu banyi no mu byanyu, muragira indwi y'amahoro.